nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Mwerewe neza ncuti namwe bakunzi wa Radio Nzamba gateka kawe turi ku munsi wa gatatu nigenekezo rya gatano mukakaro umwaka wa 2023 numwanya makuru mu Kirundi ayo twabateguye nayo akabagizwe n'inkingo nkuru zikurikira. Abanyagihugu ku mutumba gashasha ni muri komini ntara y'Umonge basabire kugwaje abantu bane kuri umutumba bapfunzwe kuva kuri uyu wa mbere mu gashuri y'ipolisi muri iyo ntara. Abanyagihugu bakavuga ko atatu bariko barazira. Abana barenga 300,000 nibo bahebye amashure mu bice bibiri by'umwaka w'ishure waraye usozerewe mu ntara ya Muyinga. Umuyobozi w'indero muri iyo ntara Yohani Batista Basumbingera akavuga ko biva ukuntu ababyeyi badohotse ku ngendo yo gukundisha abana amashure. Insiguro itanyuze namba irariya n'ibizi akurikiranye hafi igisata c'indero ngo bagiye kwicwa na kigoyi hamwe atagikozwe. Abo n'impunzi z'abarundi bamwikambiye Nyarugusu mu gihugu cya Tanzania ni mu gihe aheruka gusohoka ingingo yo kugabanya ibifungurwa kuri abo barundi bahungiye mu ikambi ya Nyarugusu. Mukanya inkuru imwimwe ukwayo ahakwara guca ku mayange.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha mwiriwe ano makuru tuyahereye ku nkuru iciye ku masonga. Inkoho 17 zo mu bwoko butandukanye zaraye zitowe ku mutumba mukubano wa mbere muri zone ya Muyange muri komini Nyanzarake. Nk'uko amakuru dukura kubajijwe intwaro ngaho ibyo bigwanisho ngo byatowe n'abariko barafyatura amatafari kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya kane uku kwezi kwa mukakaro. Amakuru dukura mu gipolisi akavuga ko izo nkoho zatowe ari zitatu zo mu bwoko bwa Kalashnikov, inkoho bita mag, inkoho bita G3 L4 zine n'inkoho imwe itera hamwe n'umunwa w'inkoho ya fare umwe. Amakuru dukura mu bahoze barwana muri FDD akamenyesha ko ibyo bigwanisho byahambwe n'abarwanyi ba FDD mu gihe cy'intambara mu 1998 kubera izo nkoho nyinshi zari zabuze amasasu zikoresha. Mu nyuma ngo bakaba barandeyeho bazihambye barahabura kubera kwibagira ikimenyetso caho bari bazinyegeje. Izo nkoho zose zikaba zari zaramaze kononekara zaciye zitwagwa mu gipolisi co ngaho nyene Inyanza Lake. Tubandaye n'amakuru twabateguriye. Abantu bane yo ku mutumba gashasha muri komine n'intara ya Rumonge bafungiye mu gashuri k'ipolisi muri komisariya y'intara ya Rumonge kuva ku mugoroba ku munsi wa mbere. Amakuru ava mu banyagihugu baho mu gashasha yemeza ko bahowe kwagiriza ku mugaragaro umukuru w'umutumba inka ziwe zidasiba konona imirima y'abanyagihugu ngo ntihagire ingingo zifatwa. Abanyagashasha hamwe n'imiryango y'abafunzwe basaba ko babore kugwanga kuko bavuze ukuri. Edi Claude Ninahazo.
Abafunzwe ni abagabo batatu n'umukenyezi umwe. Amakuru ava ku mutumba gashasha avuga ko umukenyezi Cesaria ariwe yituye abahuza n'abajejwe intwaro ku mutumba kugira ngo bamutunganirize kuko inka zari zamwoneye imirima. Abo yituye bose ntibamutunganirije kuko izo nka zari za Frida Ndagijimana. Mukuru w'umutumba icyo kibazo yagishikirije mu nama Musitaneri yagirishije mu kwezi kwa gatandatu, ariko Musitaneri nta ngingo yafashe. Kuri wa mbere niho Musitaneri yasubira kuri uwo mutumba wa gashasha. Amakuru yo mu ibanga uruganda rwa Radio Inzamba rwaronse nuko ubwa mbere yarajanywe no gukura uwo mukuru w'umutumba nk'uko byakundikiwe mu nama ya komine yakoranye mu ndwi iheze. Izo nka havuye haboneka umugabo azitirira wo muri komine Danda mu ntara ya Bururi, ariko umukuru w'umutumba ntiyashoboye kuzigura impamvu izo nka zidafatwa ngo zicibwe amande kandi izindi zama ziyacibwa. Mu bari muri iyo nama babiri bavuze ko Perezida Ndagijimana afite inka baciye bafatwa ubwo nyene. Nubwo yemanga ko atanka yigeze atunga, harwerekanye urupapuro rw'igurizo rw'inka baguze. Ubonawe nyene ari mu baciye bahagarikwa. Iyo nama yabereye ku mutumba Gashasha ku muhingamo ku munsi wa mbere yarabonetsemwo intwazangabo mu gipolisi izwi ku izina rya Janti. Una wakarongo igipolisi mu ntara y'Abigi ariko niwe yatanga amategeko kugira ngo abo bantu batwe. Amakuru y'ibanga twashoboye kuronka nuko uwo mukuru w'umutumba wa Gashasha yarondeye abamweza n'abatera ubwoba abanyagihugu inyuma yo guhabwa amakuru n'umukobwa wiwe amubwira ko agomba akugwe. Umwigeme ari mu nama ya komine Rumonge kuba izo nka bimenyekanye ko ziriko zironera abanyagihugu ngo zimaze kwimugwa inshuro zitatu kugira ngo uwo mukuru w'umutumba azimagize amatohoza. Abo ku mutumba wa Gashasha baratera ibyatsi iyo ngendo yo guhohoterwa n'uwabakoreye ikibi. Basaba ifungurwa ry'abo bafunzwe, barasaba kandi inzego zo hejuru ko zofata mu minwe ikibazo cy'uwo mukuru w'umutumba. Kuri iyo myidogo y'abanyagihugu uruganda rwa Radio Inzamba twarondeye kuri telefone musitanteri wa komine Rumonge ngo atange umuco ariko ntiyitabye telefone yiwe ngendanwa.
Edi Claude Nazwe arakenuye tubandaza amakuru twateguriye mu gisata c'indero. Ababyeyi batari bake mu buyobozi bw'indero bwo muri komine Muyinga ngo baraduhotse ku ngendo nziza yo gukundisha abana amashuri yabo. Icyo gikorwa ngo bakaba bagihebeye abarezi. Ibyo bishyikirizwa n'umuyobozi w'indero muri komine Muyinga Yohani Batista Basumbingira. Ibyo akabivuga afatiye ku bana barenga 300 bahebye ishuri mu gice cya mbere n'icya kabiri cy'umwaka w'ishuri w'2022 ushyira 2023. Uwo muyobozi agasaba abajejwe intwaro gufashanya na ntaryo n'abarezi mu kurondera hamwe umuti w'iyo ngorane y'abana baheba amashuri. Ababyeyi batuma abana baheba amashuri nabo bakaronka ibihano. Reka inkuru tuyibaze Karine Dusabe.
Abana barenga 300 nibo bahebye ishuri mu buyobozi bw'indero bwa komine Muyinga muri yo ntara nyene mu gice cya mbere n'ica kabiri by'umwaka w'ishuri w'2022 ushira 2023. Umuyobozi w'indero muri iyo komine Jean Baptiste Basomingera akavuga ko ababyeyi batari bake babifitemo uruhara runini.
Kuri iki gice cyongere cya kabiri hashoboye guhera abanyeshuri bashika 163. Birateye ubwoba urumva yuko ari nk'ishuri shingiro ryose riba ryugaye. Mu gice cya mbere naho nyene barashika 143, urumva yuko aho gutera bigabanuka byateye byiyongera. Rero tutwara ikibazo cy'ikomine cy'intara ntabwo gice gihinduka ikibazo cy'igihugu. Sikoro turiha kuza duhabwa n'abayobozi kugira yuko tuba biva ku bukene mu miryango ariko biranze mu by'ukuri sikoro ntifashe kuko komine Muyinga ntitwavuga yuko ari komine ikenye ariko ribaza ko sikoro twayironderera ahandi. Hariho ukuntu navuga yuko ababyeyi ubu batariko baritaho indero y'urwaruka. Twebwe ku ishuri turahimiriza abanyeshuri gukunda ishuri ariko abana batashe muhira ugasanga bukenye bagarutse.
Umuti w'ico kibazo ngo nuko abajejwe indero bagiye kuyobora kandi abajejwe intwaro ngo babafashe guhangana n'ico kibazo.
Icyo turiho turakora tubikorana na Stade n'abahanzi biwe kandi tukamusaba yuko anadufasha kugira ngo abakuru b'imitumba babitahuke. Arashyizeho intumbero yuko buri munsi wa gatanu umukuru w'umutumba aca ku ishuri kugira atore ibiharuro by'abanyeshuri amaze indwi batatonda ku ishuri kugira ngo mu nama y'umutekano yahoreba ku munsi wa mbere ubu yimuriwe ku munsi wa kabiri umukuru w'umutumba abafise ibiharuro.
Ikibazo cy'abana baheba ishuri mu ntara ya Muyinga kimaze imyaka myinshi naho uburyo bwagiye buriyumvirwa n'abajejwe indero hamwe n'abarongoye intwaro kugira ngo batorere umuti ico kibazo bukaba ata kinini burashikako.
Karine Dusabe arakenuye. Ubuyobozi bw'indero mu ntara ya Muyinga ngo ntibwari bukwiye guta umwikomo ku babyeyi y'abana bahebye amashuri. Bishyikirizwa na Irari Nibizehoze ari umwigisha akaba yanarongoye sendika y'abigisha kubwiye ngo abayobozi b'indero mu ntara bakwiye kwiga igituma abana baheba amashuri bakongera bakanashinga amakomite y'abagenzi b'abana aho bashobora kumenya ingorane zose bafise kugira biga ikibazo cy'umwe wese. Tutega matwi Erari Nibizi yahoze arongoye sendika y'abigisha akaba kandi yarabaye n'umwigisha.
kubona abanyeshure bashika ibihumbi bitatu baheba ishure muri province Muyinga ni ibintu biteye akababaro ariko ni ibintu atari bishasha ari nacyo gituma aho kufata ngo bate ishavu ku babyeyi cyane ku banyeshure ubuyobozi bw'indero hama cyane cyane na n'ubuyobozi bw'indero mu ntara niwicare barondere ababyeyi barondera bigisha hama rero bashiriho na za nama nshingwashure babiganire barabe bakigira ikintu cy'umwihwezo gituma abanyeshuri bariko baraheba ishuri ibyo turazi neza ko muri iki gihe ari igihe kitoroshe ku babyeyi igihe rero kitoroshe ku babyeyi ntiwovuga ngo nibo batabishyizemo ishaka nta mubyeyi yokwa nka ku mwana wiwe yiga ariko igihe umubyeyi atagira uburyo igihe bafise inzara igihe ku ishuri hari ibibazo bimwe bimwe biva mu ishuri bijyanye n'uko babirukana ngo ntibatanze amahera ntibabirukanye ngo ntibafise ibikoresho by'ishuri umubyeyi rero aho ukorunga ku mwana akaguma ayerera agenda agaruka apima amugumiza muhira aho rero niyo mpanuro jewe nubaha nibagira inama nibarabe neza batohoze hamwe batore inyishirama kandi iyo nyishirama nibyo byo gushigikira ababyeyi biringo hariho ibintu mu bindi bihugu bagize bavuga yuko ishure y'umugenzi w'abana bagashiraho amakomite ku ishure komite z'abagenzi z'abana mbwire rero bashizeho komite z'abagenzi z'abana komite z'abagenzi z'abigeme baca baraba abana bakarigwa guheba icyo byavuye ko bakaca bafata rizo ngorane zaheze gutohozwa bakazitorera inyishu byinshi dusanga bijyanye n'ubukene byinshi dusanga bijyanye n'inzara ibyo byose rero ntibasubire kubita ku ishavu ababyeyi nibyo n'uruhombo leta yashyizeho amahera menshi kugira ngo abana bige n'uruhombo kuko n'ababyeyi babashyizemo ibitari bike kugira bige
uyo yarera ari n'ibizi akurikiranira hafi igisata cy'indero mu Burundi tumira mate ture tubandane n'amakuru twateguriye
inzamba
abakozi bato bato bo mwishyira hamwe rivideo bakora mu gisata cyo mu ntara ya Rumonge bagiriza urongoye ico gisata ca rivideo mu Rumonge kurya ruswa no kunyuza ibikoresho abifatikanye n'abantu badakora muri rivideo ngaho mu ntara ya Rumonge ariko basigaye bifata nk'abakozi b'iryo shyira hamwe basaba ko ibyo bintu byo hagarara ido nido na Josephine Jones Nkunzima
amakuru ruganda rwa radio inzamba rukura muri bamwe mu bakozi bato bato bo muri rejidezo mu gisata kiraba ivy'umuyaga nkuba mu ntara ya Rumonge atumenyesha ko abaza kwisonga muri ayo manyanga ari uwitwa Maribanga afadikanije n'uburongoye igisata ca rejidezo mu ntara ya Rumonge nzokizwa nayo Zabulo ayo manyanga ngo akaba amaze kwibonekeza ahitwa ku Musave muri zone Kizuka aho ibiti bishigwa ko insinga zo gutwara umuyaga nkuba bidasiba kugwa bikavyugwa n'abanyagihugu abatabikoze bagacibwa ihadabu Maribanga nk'uko ayo makuru abivuga acagira urutonde rw'abitwa ko bakoze akarurungikira urongoye igisata ca rezidezo mu Rumonge maze amafaranga bakagabura kadundura ngo nivyabaye mu kagongo kugenekezo rya 15 ruheshe mu gihe cy'umugoroba uno mwaka aho bafashe amakonera atatu abantu biba umuyaga nkuba bayatwara mu Rumonge beniyo bakaba bayasubijwe batanze igiturire cy'umuriyoni n'ibihumbi 200 nk'uko byemezwa na bamwe mu bakozi
ati Maribanga agarara n'umuntu bitaba hafi arebye mu kagongo baca bajya ku ruzi ahantu hari amakontera basariga amabateri ari amabateri uburozi bashyitseyo icyo bakoze bashyitseyo basanga ari fraude izo zikagwa ni kontera zingana zitatu kandi zingana zitatu basa baraziciye bishyiriye mbere batwagira ni baranazimanura barazitwara bazitwaye rero barabakurikirana barabaha inzoga baranwa baranwa hanyuma tandira twarazitwara twazitwaye hehe mu Rumonge bwadishikane kuri santre twari kubijyana amakuru kwizera dufite munyeza ko ntizagarutse tugize amatohoza dusanga batanze iturire miliyoni n'amajyanabiri ntabwo bonyine dusanyije hamwe n'uwo bita urangiza gafeti basanze araba ari igihe giwe aho mu kagongo iyo bakoze amanyanga yose bakora bo barayakora hama bakagirana bakamushikanira bakagabura hamwe n'umukebe dusanzwe wa Rumonge kagaburoni
abo banyagihugu bo ngaho mu ntara ya Rumonge basaba urongo ishyirahamwe rejidezo mbere n'umukuru w'igihugu ku giti ciwe gukurikirana ayo manyanga ariko araba muri Regide zo mu Rumonge mugabo abanyagihugu bakoreshwa ibikorwa byokozwe n'ishyirahamwe Regide zo mu nyuma kagwe k'abantu kakaba ariko gaca kihemba mu kugabangana ayo mafaranga aciye mu busuma. Uruganda rwa Radio Inzamba rwagerageje kurondera kuri telefone Nzokizwa na Yozabulon arongoye igisata ca Regide zo mu ntara ya Rumonge ariko ntitwashoboye kumuronka kuri telefone yo ngendanwa.
Amakuru twabateguriye tuyabandanize mu gisata cy'ubutunzi. Namba abategetsi b'u Burundi bifuza koko gushikira ihangiro ry'umwaka w'2040 ni mwaka w'2060 ubategerezwa gusubira kwiyegereza abahora bafasha u Burundi na kamu gategwa n'ishyirahamwe ryishinzwe gukangurira Abarundi guca urwevu no guhindura ingendo kugira bashike ku iterambere rirama Parseme. Fosse Ndikumana umuyobozi w'iryo shyirahamwe akamenyesha ko igihugu gifite ideni ryo hanze n'iryo hagati mu gihugu rirenga imiliyaridi 500,000,000. Kubwiwe nta yindi nzira nimwe ishoboka kugira ngo ubutunzi bw'igihugu busubire kwisununura. Ikindi abona nuko abakozi ba leta batewe bagwiza umwimbo kugira bungane leta mu mugambi wayo tumutege yompi.
Amadeni mu Burundi yo gucuruza ifite kwaje manini mwumvise imiliyaridi 4 ideni ryo mu gihugu hagati n'imiliyaridi 1,300,000,000 ideni ryo hano ndavuga ideni ryose n'imiliyaridi 500,000,000 oro ya bije tuvuga ngo ni 300,000,000 ayo n'amadepan tugiye mu marose twabonye ko amahera dutoza mu gihugu hagati ama rosete fiscal amakoni naturenza amafaranga y'Abarundi 1,700,000 rosete 1,700,000 mugufisa amadeni 4,400,000 iyo mu hagati urumba n'ikibazo ikindi mwabonye yuko reserve zo shanje ziri hasi cyane ni ukuvuga amahera y'agaciro dufite mu kigega cya leta minimum yo kubufata yo gutegereza kuri amezi atatu ngo urabona turi mu kwezi hari n'igifuja mbuzi none ikigo cyo badufite dukinze imbere gute iyaba twabonye ko ari gushorera ibintu hanze n'abadufasha gushorera ibintu hanze nabo turabona ko atari kirenge abadufasha nibo leta izogumivuga mu majambo make abarundi bamenye ko dushaka kugwiza amadovize mu Burundi leta nta yindi nzira atari ukuvugana n'abafasha u Burundi kugira bisubire imbere nka mbere nta A nta B nta C uza kuvuga ibibazo bari karatubeshe kuko biragaragara no mu biharuro tumenye ukuri rero tukwicarire tumenye ingene tugendera ibintu ibyo kubeshanya ntibigikenewe tumenye ingene aho turi tumenye ingene tuzakubaye izo miliyari z'amajana 900 ziri muri bije zova mu mfashanyo hamwe zitoboneka na za miliyari z'amajana 700 zigihengeri nuba ko dufise miliyari 1,600,000,000 tutabona neza dufise ideni ry'imiliyari 4,000,000,000 atamaro zera amafaranga y'agaciro dufise mu kigo cy'amuja kugira ngo sindabibaza ngo ntimuzi igituma igituma ni iki tuko turakibwira n'abakozi ba leta bamenye guhinduka kuko ibintu tutabivuyemo bisa ko bagumuri administration bati wakamu na leta mu bizima bya misi yose kugira turekwe icyo hindu tubone dushaka kuja ku 1,460,000,000 abarundi tubimenye tugire ko duterere kugira turabe ko hari icyo hindu.
Mu gusozerana n'amakuru twateguriye nk'uko nari nabibabwiye mu ntango zayo tuve mu gihugu cy'u Burundi tuja mu kirere hariya mu gihugu cya Tanzania mu karere ka Kasuru na Kigoma aho bamwe mu mpunzi z'abarundi bagendana ubumuga bari mu ikambi ya Nyarugusu mu gihugu cya Tanzania batakironka ibifungurwa batakamba ko bagiye kwicwa na kigoyi mu gihe izindwi zibiri leta ya Tanzania n'amashyirahamwe afashe impunzi bafashe ingingo yo guhagarika ibifungurwa batishoboye bahora bahabwa basaba guhagarika iyo ngingo ngo ahandi ho bagiye guhera na kigoyi Alain Majesté Barenga.
Abantu nikora bataka batakamba bagizwe n'abagendana umuga bashitse ibihimba bimwe bimwe by'umubiri batagishiwe gukora bamwe n'abatama barenze imyaka 60 bavuga ko kuva bahagarika imfashanyo y'ibifungurwa bahora baronka ngo barako bagiye kwicwa n'inzara.
Andrew ndo umwe mu bagendana umuga kandi umuga abatanga bafite ukuguru kumwe kuboko kumwe eka n'ibindi kandi nabo bagendana umuga usanga ari abatama n'abatamakazi afite imyaka 60 kuduka ko ariyo amakika afatiye ko n'abandi afite ubumuga bw'indwara z'imakira n'ubuga bw'indwara za sida n'ibindi n'ibindi isukari imitima n'ibindi byinshi cyane ubuga abo bantu bari mu migwi ariko kweri barajyanwa n'amagara bakiye abo bantu muri kandi ya Nyarugusu mu gihugu cya Tanzania turafashwe nabi turajyanwa iwe bivanye n'ukuntu hari ibihano ibandanya biba muri politike y'abarongozi bagize iki gihugu cya Tanzania uko twicika inzara kutudibira kuronka imfashanyo zijyanye n'ibyo twara dukoresha mu kurondera ibyo dufungura na nyaryabugayi kandi asigaye ni tuntu twahora dukera amande y'inkwira nyuma yaho bakaba barakimaguye bareba kimaguye undi muntu kibazashoboka aba bantu turahagarije umutima abandi ni gupfana gupfa abandi ariko bicwa n'inzara abandi bariko kweri bangara abandi bariko bahunguka atarikaze kubahunguka abandi bariko baratoroka n'amakandi bagenda mu bindi bihugu kuraba ukuntu boyakirwa nukuri iki kintu muragomba ngo mudufashe tubatakanze kweri abadutabariza badutabariza ahashoboka hose uretse rero ubu birunyutse barabihagaritse kuri bose imfashanyo zose bazihagaritse
basaba guhagarika iyo ngingo kuko yaje gusongera isi ihura n'ibyahuha hakaboneka abandi bagira neza batavuye muri ico gihugu ca Tanzania
ariko aravuga ko mamanza ariko afite intumbero yo gukora ibishoboka byose ahantu batwirukane kuko inama zabereye muri Makamba mu ntara ya Makamba yego kandi nyuma yaho tuko twabibona niko baje bariko bagaragaza ko bategereza uko dukorera ibintu babaza no kuvuga ngo badukorere byose batwugarire imisada batwugarire turitabarize tugomba ngo mungire icyo mubafashije kugira ngo twabe ko hari umuntu w'umugira neza wenda avuye ahandi avuye mu gihugu cya Tanzania yoza kugira icyo abikoreye aba bantu cyangwa icyo abafashije
uruganda rw'amakuru rwa Radio Inzamba ntitwashoboye kuronka Siasa Manjenje arongoye ikambi y'impunzi ya Nyarugusu kugira ngo agire icyo abivuze ko
Ale majeste barenga arakenuye nunga hanyene ducize usuzerera amakuru twateguriye shimire mwe mwese mwari muyateze yompi bofisi niyongere nariko ndayabashikiriza ndabifurize kugira umugoroba mwiza furize kandi isabukuru nziza abakoze imanza zitandukanye ku igendekezo rya gatanu mu kakaro haraheze imyaka 20 cyane cyane abatewe mu ibanga ry'ubusaseredote